kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe, mshuti bakunze muteza matu wigani uzira diju ya Amerika, disamira ni Washington DC mukirundi no mu Kinyarwanda, mwisi ya gata anu mulikumena jowe diani na hazwe, zime mungingo za makurungie kubashikiriza.
Uko banye gereza nanze niko negera inyuma ngenda kimi manyuma baza bagomba gukwita imipanga mu mutwe mbandanye nanze ndayikwepa ntora mabuye ndabatera mbandanya kandi nkoma n'induru nyinshi cyane ntabaza.
Uyu ni umwe mu bantu babiri baraye batemaguje imipanga muri quartier Gisyo ya zone Kanyosha iri muri commune Muhayi igisagara cha Bujumbura mu Burundi. Asobanura uko vyagenze iyo nkuru co kimwe niyo umugambwe Iprona mu Burundi usaba umuco kubwicanyi bwakorewe impunzi z'abarundi 37 muri Congo. Turazigaruka ko mukanyi sase mugume ku maradio yanyu. Nongere ndabahemyiriwe na kaze makuru ivugiye Amerika yabateguriye muri kano kanya. Makuru rero duhera mu gisata c'umutekano mu Burundi. Abantu babiri bo muri quartier Gisyo ya zone Kanyosha iri muri commune Muhayi igisagara ca Bujumbura mu Burundi baraye batemagujwe ibipanga n'abagizi ba nabi babategereye batashe imuhiri wabo. Bane mu bagirizwa bwo bugizi bwa nabi bari mu minwe y'inyamiramabi. Inkuru tubazumenyesha makuru wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka.
Uwambere ya tema gujugu yipanga mwumasa tatu zijuro ni mabone yeho Onesforo Simo. Igiharavu yumuhiriwe kufungura asubu ye kuivuti ike yiwe. Avukako wa mtema guye ya sanze wari kuwa musahura evidanda zwabzi iwe. Ya pikijuji Amerika ingenezi agenzi.
Ngaru tse mbuye kufungura nansanga bamaze kumena botike barindani wari kubara sohori binu. Maze kumena kubari kubara sohori binu. Ito na tie ngona na tie nuna na tora mabuye. Ntangura gutera abo bantu bari ndani mu botike yanze bari ko barasagata ibintu basohora ubwo nyene batsabarandamura imipanga bari bafise n'amatorosi batangura kumureka mu maso baza kunyegera cyane kugira ngo batangure kuntemagura. Uko banyegereza nanze niko negera inyuma ngenda kinyuma nyuma baza bagomba gukwita imipanga mu mutwe mbandanya nanze ndayikwepa ntora mabuye ndabatera mbandanya kandi nkoma n'induru nyinshi cyane ntabaza.
Wa kabiri ni Nzisabira Mashaka nawe nyine wo muri quartier Gisyo abarari bamukomerekeje bibabaje bakoresheje ibipanga bamutegereye atashe muhiriwe kigihe cy'isaha zine z'ijoro.
Ahariho majoro abo ruhande rw'iwanje niho naciye nkubita induru bumvise natangiye kuhamagara fande niho baciye bagira ubwoba barahagarara kwanze bahagaze niho naciye niruka nkugiye hariya kwa fande niho naciye ndegeramira telefone umwe akacatangura rero kukubita umupanga wo ku mutwe agakubita wa mbere wa kabiri je nk'uminuru afande afande umupanga wa gatatu ku mutwe afande afande agakubita umupanga wa kane uwundi wa gatanu kubera afande yarafise igisoda cyamucunga muri bagiye abasoda n'umwe yaciye abyuka ngo yaciye arasa hejuru niho baciye biruka rero
mu gihe uwo wa kabiri atamenya abareye bahaswe ku mwaka ubuzima uwo wa mbere yarashoboye kumenya babiri mu bamutemaguje ibipanga igihe bariko baramusahura.
Ndahamagara abo ba chef de scene na chef de quartier bamaze gushika ndababwira tuti nimugende murabe inosana ngabire mubahamagare baze ngaha murabe ko atariwe abona teye amabuye kandi bariko namaraso ko bari bamaze kunkomeretsa bamaze kugenda basanga ku mpuzu zabo ibyo navuze nta kinyuma kirimo hariko amaraso batse barababaza tuti izi ngorane zabaye ngaha mwaba mwafasije kugira ngo uwo muntu yari karatemagurwa n'imipanga mu mutabare atoya jewe nari mu bitoki mugabo nabona ingene bariko baramutema none mwaba mwakoze iki kugira ngo mu mutabare kubera iki mutamufasize gukoma induru aho hoho wakomerekezwe n'iki acaravuga ati nuwe yanteye ibuye.
Abagabo bane bari mu minwe y'inyamiramabi kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa kane kumvuza amatohoza. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi afise insiguro ahubwo ubugizi bwa nabi.
Hari igihe babigira bagomba kwiba bafise intumbero yo kwiba ariko hari n'igihe bagibigira ata ntumbero yo kwiba bafise hari abo bamaze gutema ntibabiba n'ikintu na kimwe. Murazi yuko ubugizi bwa nabi nk'ubu bukunze kwibonekeza cyane cyane igihe amatora yaba yegereje. Muribuka abo bita ba rukoti nabo nyine bakoresha imipanga nk'abo nyene abajejwe umutekano barabagwanije barabafata benshi n'ubu benshi bari mu mpimba bakora ububisha nk'ubu. Amatohoza arazoza yerekana inkumbure izindi mvo zishobora kuba ziri inyuma y'ubugizi bwa nabi uretse kugomba kwiba abene gihugu.
Abareye barusinze eka n'ababa muri quartier Gisyo basaba kuronswa ikirindiro c'abajejwe umutekano muri ako gace bavuga ko karimwo abagizi ba nabi benshi. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye arizeza abo banyagihugu ko ibishoboka byose bigiye gukorwa mu ntumbero yo kugarukana umutekano.
Ingingo zose zibereye kugira ngo umutekano w'abanyagihugu ubahirizwe wongerezwe kizofatwa n'igipolisi cy'u Burundi n'abandi bose basanzwe bakorana n'ico gipolisi nibasanga koko bikenewe ko bahashira ikirindiro bazaza bagishireho nibasanga hakenewe izindi ngingo ariko zituma umunyagihugu haje ahantu umutekano wewe wongerezwa nta kitazokuba kugira ngo abanyagihugu n'ivyabo bakingirwe
kuva no mwaka utanguye abo igipolisi camenye ko bamaze gutemaguzwa ibipanga nabo bagize banabi mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura ariko babanje kubasahura amafaranga n'amatelefone bagera kuri 20 ivyo byemezwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste Nzikobanyanka kuri iyo nkuru nari nabicero ku masonga nkitangura imyaka 56 irarumanye kuri uno wa mbere umugambwe Iprona warondeye intayo kwikukira mu gihugu cy'u Burundi utahukanye intsinzi matora ya mbere nyuma y'intwaro ya gikoloni mu birori byo kwibuka iyo ntsinzi abanumutswa Iprona basavye umuco kubwicanye uheruka gukorerwa impunzi z'abarundi zigera kuri 37 hari kuri no wa gatanu ikamanyura muri Congo ivyinshi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidelite Ishatse
Nihimbazwa ryo myaka 56 y'intsinzi umugambwe Iprona wifatikanije nawe mu mpunzi z'abarundi baherutse kuburira ababo mu gihugu kibanye cya Congo aho barenga 55 bishwe barashwe n'igisirikare cya Congo ahitwa Kamanyora ku munsi wa gatanu abere gashatsi arongoye Iprona
umugambwe adasiga na Iprona bambere turababazwe kandi turahojeje imiryango yabuze yabo bene bacha barundi bari bahunze bahunga kubera kumbure babona umutekano wabo udakwiye bahungira mu kindi gihugu rero bibabaje kubona impunzi iba yamaze gushika mu minwe y'abategetsi b'ikindi gihugu iba iri mu minwe yahase bashobora gushika aho hantu bakicwa ndetse twarumvise ko baguye hafi yahari n'abasirikare baoni ivyo rero tuvuga tuti leta ya Congo hasere onyi nyiragire amatohoza maze baduha umuco kubijanye n'ubwo bubisha
umugambwe Iprona usanzwe mu nzego zigize leta y'u Burundi byongeye icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo akomoka muri uwo mugambwe iyo myaka 56 y'intsinzi yahimbaje kuno wa mbere cyo mu gihe bitekereje ko uno munsi nyene akanama ka ONU yataye akazi na muntu gava kiyuhuye icyegeranyo ku ihungabanywa ryataye akazi na muntu cyawe mu Burundi kuva mu mwaka 2015 abarongoye umugambwe Iprona arabibutsa yuko ibihano bya kwa katika Burundi bikoresha cyane ku munyagihugu asanzwe hagukora ku bategetsi
bene izo nama kenshi bafata ibihano bagafatira ibihano Burundi bene izo bihano navyo bica bifata bajya abanyagihugu bato bato ntibifata cyane cyane umukuru w'igihugu ntibifata abashyikiranganze ndetse ntibinadufata cyane twebwe abakuru b'imigambwe mugabo abanywanyi bacu nibo baheza bakagira ingorane naha rero oni ahubwo yo dufasha ikumva mu Burundi ko hariho abantu bahunze maze bagafasha kugira ngo impunzi zitahuke na narijya dutahaye twumva ko nizo mpunzi zahunge murumva tutanguye kudazahura n'ibisita birababaje
umugambwe Iprona uyu migambwe yatanguye kubaho mu gihugu cy'u Burundi kuva butari kubukira ariko rero uyu mugambwe n'abarondeye inka yo kwikukira mu 1932 waranzwe kuva muri kahise n'injyane z'utavana ko hagati y'abanywanyi bawo nk'akarorero inyuma yo kwikukira ku Burundi harabaye kutavuga rumwe mu ndongoyi za Iprona aho abanyamugambwe bigabuye bifatiye ku bwoko imbere y'amasezerano yayo yo mu 2000 naho nyene harabaye ukwigabura hagati y'indongozi z'iyo mugambwe aho bamwe muri bo base kujya kwicarana n'abari mu migwi n'iyo cyo gihe mu 2005 uruhande rw'abayoboka uwitwa Charles Mukasi n'abari bemeye n'ubutegetsi bw'ico gihe abo bita abo kumugumya baciye baje hamwe maze bajana mu matora yo mu 2005 nyuma yaho haciye haba ugupfa ubutegetsi naho nyene muri uwo mugambwe haba ukwigabura bituma icegera cy'umukuru w'igihugu w'ico gihe Dr Martin Nduwimana abogozwa agasubirizwa na Yves Sayinguvu mu 2010 abiciyemwo imigwi basubije hamwe basha bategura amatora nyuma y'ayo matora naho nyene injyane zaradutse zikurikirwa n'ibogozwa gicegera cy'umukuru w'igihugu Bernard Bushokoza agasubirizwa n'uwitwa Prosper Bazombanza mu matora yo mu 2015 ho nta kuyunga kwahabaye haciye haba Iprona zibiri iyemewe hamwe n'itemewe n'ubutegetsi abatemewe n'ubutegetsi baciye bajya mu n'ibise amizo y'abarundi ariko naho nyene abapona bari muri urwo runani baciye bicamwo imigwi bamwe bati baje mu nama nshingamateka abandi nabo bati ntitujayo mu gihugu amatora mu 2020 ariko aregereza abere gashatsi arongoye Iprona yemewe n'ubutegetsi ati imiryango iruguruye kuri abo bose biciye nk'imigwi bashaka kwifatikanya nabo mu gutegura ayo matora I Bujumbura Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
igisata cha politike twe turakibangirie gato hindi inkuru tubafitiye niyo mu ntara ijanye n'abahinga mu by'amagara y'abantu mu Burundi bagabisha ku indwara zifatira mu mate zishora kwizizira intara ya Cankuzo ikaba iri mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Burundi aba bahinga bafatira ku mugenzo wo gusangira umukenke umwe utaratuzwa muri iyo ntara ya Cankuzo umenyesha makuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye mu Cankuzo gucukumbura ino nkuru reka tuyitegabise
Ahani muri bumwe mu bunywero bw'inzoga zikanywa mu bitoke ahanini isongo n'urwagwa mutumba nyabisindu wo muri komine Cankuzo abariko barazihereza bicaye tugwitugwi tugizwe n'abantu nka batanu eka hari n'abagize akabashika 10 akagwi kamwe kamwe kariko gasangira icupa rimwe ririmwo umukenke umwe umuntu umwe akuye ku munwa aherezo wundi gucyo gucyo gushika bose bashikigwe eka nubaciye ruhande baramuhako agasoma akoresheje umukenke bose bariko barasangira iryo cupa riheze baguririndi bagasangira nkuko bagize ijya mbere ibyo bikaba bitava ku bukene bw'imikenke muri ako karere isiguro batanga yo kusangira umwe nuko ariko byamye kuva kera narindi kugeza ubu bawugereranya n'ibere risangirwa n'abana bavukana kandi kudasangira uko bumva ko yoba ari amacakubiri badatahura icyo yo bafatiye ko
twese turi bamwe n'ibere rimwe amaraso namwe turasabika
kuva na kera ayo macakubiri twebwe ntawe twari tuzi kandi kuva turi ngaha twamye dusangira umukenke umwe gushika n'uyu munsi nk'abana sabye amahoro
kudasangira umukenke na mugenza bituma haca hazamwo ikintu cy'icyuka kibi burya turi ko turasangira twese abahutu n'abatutsi urukundo ruguma ari rwinshi tuguma dukundanye kwa kundi mugani ari umuhutu agasoma agahereza umututsi umututsi agahungura aca asangamwe ya macakubiri y'ukwinubana kutumvikana ko ubu twese turumwe
aho hambere hahise intara zarahabwa amazina bivanye n'imibereho y'abanyagihugu baho Cankuzo isanzwe yitwa Buhumuza abakurambere basigura ko hiswe iryo zina kuko abantu baho batekanye cyane ni mu gihe iyo bihanura bibe nka Ruyigi yitwa Bwinigira kuko abantu baho bama bihanira mu kuniga aba banyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo rero bavuga ko batadohoka kugusangira umukenke kubw'iryo zina bahawe
mu ntara ya Cankuzo wacu twige no baravuze yuko turi abantu bashyitse hamwe ibuhumuza none gusa n'ubu uko turi turuko nyene tuguma turi abantu b'abasinga nahe abantu bashyitse hamwe
nta kuntu ari iterambere ritabashikiriye
iterambere si ukuvuga ngo kunenana oya iterambere ni ryacu iterambere ni ryo kubona yuko umuntu ari umuntu undi ari undi
urabona indwara y'abahutu n'abatutsi nayo yaraje wumva gute tubamye turi ibihumuza n'ibihumuza nyene tuguma ibihumuza
ariko nubwo biri uko abaganga babona ko bashobora kuba bacandukizanya indwara zimwe zimwe zica mu mate aha twovuga nk'igituntu hamwe n'igitigu kuri ivyo aba banyagihugu bobo naco binona
urumva turagotomera mugwaye nawe arajya kwa muganga arakira none urugwaye ucumunena ngo nuko agwaye mwemasangira indwara yishaka gufata ushaka gufata nta bindi bihinduka
nk'amasaka y'amashyira hamwe nta kindi gihinduka
icyo bikeka ahanini n'uburozi bavuga ko bushobora gutangwa biciye ku mate ari naco gituma ikoreshwa ry'umukenke umwe ribatuma babwikingira nkuko babitwiganira
inuwa cyo gusika ibintu bicura n'uburozi bwo nyine gusa nabe n'ibyo gusangira ngaha ku mikenke ntituragije ukareza turabimenya yuko usanga n'umuntu ashobora gukosha kwandiza indwara umukenke n'ubundi babutinyira ku iki je nako dusangira kuhava uwo ntwaro gusa kunyica barabikoresha cyane abantu benshi barakunda gupfa bazira ibintu by'imikenke
none uzira gute umusangiye uwo mukenke akawugutwara uca muhwera ababaye bakubwira yuko baba bakwabuye arya mate baba bakwabuye
uko gusangira umukenke umwe bisa n'ibikiri mu migenzo abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo uretse aba banyagihugu bamana hafi n'imvukira zitakiba muri iyi ntara zivuga ko arakaranga kabo batoheba umuhanuzi wa msitaneri wa komine Cyankuzo ajejwe ibibazo by'imibano n'intwaro Niyonzima Pasteur avuga ko bama mu mahimiriza kandi ko bahaye batera intambwe yo gukoresha ibikombe mu kunywa inzoga zimwe zimwe
navyo nyine tuguma duhimiriza yuko byo hinduka ariko kubera ari ibintu bimaze igihe kinini umengo wabaye nk'umugenzo biragoye guhinduka ariko mu minsi iheze twarabonye yuko hari abantu batanguye gukoresha udukombe mu kunywa cyane cyane irya nzoga bita kwete n'abandi banywa inzoga y'amasaka baratanguye gukoresha udukombe ariko nimeje kubandanya duhimiriza
abakurikiranira hafi kahise bavuga ko abanyagihugu bo mu ntara nka zose bamye basangira umukenke umwe ariko kuva mu myaka ya 80 niho hatanguye isekeza ryo kwigisha abantu kwirinda kwandukizanya indwara harimo ukudahanahana umukenke intara zimwe zimwe rero zikaba zimaze gutera imbere mu gukuraho uwo mugenzo mu ntara ya Cyankuzo Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Bakunze ibijwi rya Amerika kubera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru iminota 5 yajyagahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi najyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
nuko rero hijwi rya Amerika nubwo habaye impinduka nkenya ni akanovera ka kandi nyene tugifise mu biganiro vyacu bitandukanye kuri no wa mbere igenekerezo rya 18 ry'ukwezi kw'icenda byari bitegekanijwe kwa kanama k'ishami mpuzamakungu kitaho agateka kazi na muntuka onyuki weza icegeranyo cashikirijwe n'abahinga n'ishami mpuzamakungu batatu bakoze itohoza kuvyaha vyakozwe mu gihugu c'u Burundi kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2015 mu kiganiro cacu muri isanga cuno munsi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Tatian Sibomana akaba umuvugizi w'uruhande rwa Iprona rutemewe n'ubushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu c'u Burundi yongera avugana kandi na Njangwa Gilbert Beko we n'umukuru w'ishirahamwe gihaye gukurikirana amatora mu Burundi Onelop reka rero dutangure twumviriza ico Tatian Sibomana avuga kuco yiteze ako kanama ka ONU gashobora gushikiriza bifatiye kuri ico cegeranyo
biragoye ko umuntu yiyumvira mu kibanza c'ubundi mushinga ntahe mugabo twoshobora naho tutari mu cubi cabo kandi tutari muri iyo nama turashobora kwibaza ico bahava bashikako twibaza yuko rero ubwa mbere na mbere baza gushigikira icegera cabajya baje gutohoza ku vyaha vy'iguhonyanga gateka kazi na muntu vyakozwe kuva amagume yatangura mu Burundi muri iki kiringo cyo kuva mu 2015 icya igituma batwibaza ko babishyigikira nuko aribo bagenye uwo mugwi wabo baje gutohoza hanyuma tugasha twibaza ati nta wimena amaso mu gihe aribo bafashe ingingo y'uko uwo mugwi woza bakagena n'abawurongoye bakagena abo bizigiye ntitubona iyindi ngendo bava bafata atari kugira ababo icegeranyo cyabo batumye kugira amatohoza icya kabiri rero gica kiva kuri iyo ngingo ya mbere yo kubaza kugira icyari icyo cegeranyo nuko nk'uko amategeko mpuzamakungu na cyane cyane basanze ko ibyo byaha ariko kuzaha bishobora guhanwa imbere y'iyo sentare mana bya mpuzamakungu nuko boca batera intambwe yo gusaba ko umushikiriza amanza mukuru w'iyo sentare yoheza agatanguza amatohoza nyezina kugira ngo bagaragaze ikese y'uko ibyo bintu byabaye byarabaye ababikoze bagire icyo babazwa hisunze amategeko bitabaye naho bahinyanyira ukundi kuko niko amategeko y'ugutohoza bivuga
Tatian Sibomana hari abantu benshi na leta y'u Burundi irimwo bavuga ko uyu murwi w'abahinga baoni bakoze raporo ya politike bakaba bavuga ko batabaje n'umutegetsi wa leta bakaba babajije abantu baba hanze Burundi bahunze igihugu bishobora kumvikana ko bashobora kuba bari bafite aho bigamiye ayo makuru mwebwe muyavuga ko iki ibyo ntibibateye amakenga
ntizareka gutera amakenga kuko byayateye na mbere murazi yuko kuva akanama gakuru ka onikajejwe jagatya kazina muntu gakorana mbere ntibwabaye bwa mbere nta narimwe basi bakuvuga yuko gakoreshwa yuko gatame ku jambo gushika naho gashika kuri iyo ngingo yo gufata resolution ituma hashingwa ujya mugwi waje gutohoza icya kabiri gituma tugira makenga nuko naho mugwi ushingiwe bagerageje gusaba leta yuko bokorana bagaheza bagafashanya mbere gutohoza kugira ba ukuri kuja habona ata uvuga ngo yarenganijwe cyangwa ata uvuga ngo habaye umwana n'ikinono leta yataye agati mugabo rero nje nivyo mvuga ko itubuza makenga ariko ka muntu yize amategeko nkaba mbere ndumuvugiriza umugango yipfuna birateye amakenga mugabo ntibizobuza ko ibintu bibandanya muti gute rwa mbere ho bavuga ngo ni cegeranyo cha politiki aho kamuntu yize amategeko kandi yatohoje imanza ngiri mu bucamanza nkabushikiriza manza umwe wese yagirije icaha ararekuriwe kwisigura mu gihe rero abo boba bavugirwa na leta cyangwa n'umugambwe uri ku butegetsi nabo babacuditse bavuga bati icyo cegeranyo ni cya politiki none banki ikivugira ngo batange ibyemezo bitari bya politiki icya kabiri bavuga bati babajije abari hanze bashobora kuba bagirizwa ibi na biriya abari hanze bose atari kurenga karindwi nta leta canke CNDD-FDD yo kwemeza imbere y'abantu n'amakungu kwabo bantu bose bafite ibyo bagirizwa
ariko mushanahe
nabo nyine bari kuheza bakemera bagakorana n'uwo mugwi kugira nabo berekane bati abantu baho batwagiriza ibi natwe turabagiriza biriya kugira ngo ubutohoza niko yamakora yamatohoza kugira ngo hashike kukwerekana yuko umuntu yagirizwa ibi cyangwa ashike kukumukura ku icyaha
mukatumwe n'ijambo mushanahe Jangwa Gilbert Beko nawe ikintu mwibaza ko akanama kawoni kajejwe atekaza na muntu gahavuga ashika ko nikihe mbega murashiki ko ku kanama kosaba ko hoba itohozwa rikozwe na sentare impuza makuru
murakoze kuduha ijambo twebwe mu mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki twaramaze kwiyamiriza kidategeranyo twerekana neza ubuhinga bakoresheje yuko atari ubuhinga bwemewe mu mategeko agenga amakungu mu matohoza kandi turerekana nuko kidategeranyo ari cya politiki nuko n'abanyapolitiki bamwe bamwe babivuze turavuga ko ibyo twaneguye bikuru bikuru muri kiyacegeranyo nuko ujya mugwi wawoni wakoze udakurikije ayo mategeko agenga amatohoza kandi atabyemezo uwo mugwi werekanye ku Burundi ku mabi yose yoba yarabaye abyemezo ufise kandi ukavuga yuko usabye sentare mpuzamakungu igejwe gukurikirana ibyaha byagahomera bunwa ibyaha by'ihonyabwoko cyangwa ibyaha byabaye mu ntambara yuko atabyemezo uwo mugwi washoboye kuronka werekana yuko ibyo byaha byabaye mu Burundi ko rero utoshobora gusaba yuko ujya mugwi mpuzamakungu ntushobora ujya mugwi ugeje gutohoza no guhana abakoze ibyaha nk'ibyo ibi byari gushobora ko basaba ujya mugwi yuko ukora ibyo bintu icyo twizeye cyane cyane muri ijya nama nuko yaboni irembye neza nuko twizeye yuko kiyacegeranyo kitokwakirwa kandi kitoja no ku kirangaminsi cy'ibyo biga uko twabisabye umugwi nuko bijya bintu bitoja ku rutonde rw'ibyo bahava biga
mushana Njangwa Jibebe mwavuze ko namwe mwashyigikiye icyiciro kivuga ko ujya mu rwiwawe wakoze raporo ya politiki imvo ku bwanyu abahinga banonosoye ivyerekeye amategeko bo bafise kugira ngo bagire raporo ituzuye n'ikihe ku bwanyu
igituma babigira si kindi n'ibintu biyumviriye kuva kera kandi bafite intumbero yo guhengama cyane cyane bakoreshejwe n'ibindi bihugu mpuzamakungu bimwe bimwe byoba bikomeye bifite inyungu muri iki gihugu cyacu kuko demokarasi baremera yuko tuyigira mugabo iyo hageze yuko ijya mu ngiro mu gihugu cy'u Burundi ugaca itanga barafite imigwi bakoresha kugira ngo bahungabanye umutekano bahungabanye demokarasi banke yuko u Burundi bubandanya butimbataza demokarasi butimbataza intwari ibereye butimbataza ubutungane kuri bose ibyo rero nibyo bituma kuko baba ari abantu bakenya bakoreshwa hanyuma rero bigaca bituma badashobora gufata intumbero itomoye ngo bajye hagati na hagati. Ibyemezo uwo mugwi wavuze uvuga bitegerezwa gusuzumwa ku kibuga cy'u Burundi. Biboneka neza yuko uwo mugwi uhengama kuko ntiwigera werekana neza ingene waba wategerezwa gukora ngo werekane n'amasura avuga aho icyo cyaha cyabereye n'ababonye aho gikorwa n'abagikoze.
Reka tubibutse inshuti mwese ko muri ko mwabana nagiye kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Samuel. Samuel, mwiriwe neza?
Yego, ndabumva. Amahoro neza.
Amahoro neza. Izina ry'Ikirundi ninde?
Bo, Nikundana.
Nikundana, muri hega Nikundana?
Bo, ndi mu Burundi, mu gihugu hagati.
Yego, mwe, mbona ufite ikibazo ku byo turiko turashikiriza byerekeye cyane cyane ikibazo cy'u Burundi kiko cyihwezwa na kadama kaonikajejwi agateka kazi na muntu masi kibazo masi cyumviro duga ku ijambo
hari kwinjira dufite ni kibazo
yego
abona gye mabye ndiye mu ndamukiza bakumire
ye barakumva duga ku ijambo
bo twese rero nakamaze kubikurikirana hafi ayo majambo atubire bose bavuze kuvuga gye kibazo nagize ni kimwe kansesi y'umani yavuze ko akanama kafa leta y'u Burundi kugira ngo bashobore kugeza kandi mu Burundi ngo reka yabyanka ariko tena tena ibintu bishobora kugenda ariko leta yari yabyanze akaba tuzi ko hari amashyirahamwe yigenga atahegamiye bya politike bari yahamagaye ati mudufate icyegeranyo bararahira yongeye kandi reka kubera iki abo bahinga bobo tuziko turabiraba neza mu cyegeranyo boba barakoze barekanye ati aya mazina yakozwe na leta cyangwa aya niyo yakozwe n'abajya abantu bakoze imigumuko bagahamagara abenegihugu kugira ngo bahagira ngo wiyamirize ibyo bizatewe n'abenegihugu aho rero dukata twiza ibintu bye nk'abenegihugu ejo turi ku kibuga turi ku rubuga bari baza babishikire batubabe indege ahantu yari byagenze gute bafite abantu banga kuko uno munsi hari abanyepolitike benshi ubwo ni kandi bavuga yuko ngo abantu badimiye bapfuye kandi abantu babaho so gasana ko bavuga amazina kugira abaho umuntu ari hari y'uburayi ariko yavugira umunyagihugu y'ububanza umunyagihugu w'ubucitoki ngo yemeze kunuku ntazi ukuntu abayeho ntazi ukuntu aryama.
Egome mushya nawe Samuel Nikunda nawe kaduhe ijambo abashyira nawe turi kumwe bagira icyo bishuye reka dutangwe ku mushya nawe Science y'Umwana.
Murakoze Samuel Raja barije ndabyumva n'ibibazo kandi cyiza. Ikibazo cya mbere ndagifatanya mbabarire menyesha makuru n'ico Njangwa Beko yavuze yuko mu bisanzwe ishyirahamwe mpuzamakungu ntiryategeza gukorana ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika, ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika mu buseruko, ishyirahamwe ry'ibihugu by'amahanga karere k'ibiyaga binini n'ibindi. Jewe ndabyumva gose kandi nagira ndamwibutse ko zaba ingingo arizo resolution zafatiwe mu kanama gakuru ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ariyo Conseil de Sécurité des Nations Unies aha biba bifatwa ku izina ry'amakungu yose kandi n'ibihugu byo muri Afurika bimwe bimwe biba birimo. Nicyo kimwe n'ingingo yatumye hashingwa ujya mugwi yafashwe n'akanama gakuru ka ONU kajejwe iby'agateka kazi na muntu naho nyine arabizi neza ibihugu byo muri Afurika birimo kandi atari na bike bisigura ko rero ibyakozwe nk'uko bivuga mu Gifaransa byangaja abo ayo mashyirahamwe yandi yose ari mato mato ugereranyije n'ishyirahamwe mpuzamakungu. Njye ku kibazo cya mbere cya Samuel ati ko leta yarangiye ko bakorana mbe none boba bararekuriye amashyirahamwe atawegamiye mu bya politiki ngo agire icyo avuze. Nagira ndamubwire yuko iyo leta yanse ko umuguyu cyangwa ubundi badashika mu gihugu ni ukuvuga ko n'umunyagihugu ari wenyine cyane yabajewe cyangwa ubundi abo bantu bataba batubonanye mu gihe ari ku butaka bw'u Burundi kuko ntibaheza ngo baronke uburenganzira bwo kuza kutubaza twe turi mu gihugu kiretse baba barabicishije mu nyandiko kuko ibyo hari habaribitse.
Reka tubaze umushanahe Njangwa Jibebe ko nawe nyine agica avuze ko ibyo bibazo bibiri bya Samuel Nikunda na mukanya gatoyi cyane gose umushanahe Jibebe ko Njangwa
egome ujya mu gihe baboni ntibajye mu Burundi n'ibintu biboneka hanyuma iyo utaje rero no kuvuga yuko ibyo wakoze biba bibintu bidasomoye kandi bitari ku rutonde bidakurikije ubuhinga ni ukuvuga yuko rero uko itohoza ryo mu gateka kazina muntu riba bategerezwa gushika mu Burundi ko batashoboye kuhashika rero ibyo ntitubirangira ko ni ukuvuga yuko raporo batanze aba ari raporo atariyo rero iyo raporo ntishobora gufatirwa ko mugabo twebwe ntiduhakana yuko ONU ifite uburenganzira bwo gusaba yuko habaho umugwi wayo ugira itohoza kubyerekeye hagati y'akazina muntu mu Burundi.
Akaba ari ngaho hari cyo dusozerera amakuru twa tubifitiye muri kano kanya. Makoze n'inshuti bakunze matwumviriza muranirwe mu byanyu no mu banyu Diane Nahaze na Fatima Limasi Kala la mari kumwe tutatumira igihe cy'isaha 5:30 mu yandi makuru turiko turabategurira.